Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirimi ndine kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro vyacu vyo kuri isa.
Ikibazo ca mbere kijanye no kwivuza ni ukuvuga yuko leta dufitaniye amasezerano, turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta, kabariyo iriha amagarama bijanye n'uko kuvuzwa iyo bagwaye.
Uwo ni Melanse Hakizimana, umukuru wa sendika y'abaforoma yitwa Sinapa mu Burundi, avuga kuri bimwe mu byo bifuza ko byohinduka. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye yerekeye akamo umunyamabanga mukuru w'akarere ka Afurika y'Ubuseruko yahamagariye leta ya Kenya abatavuga rumwe nayo hamwe n'abanyagihugu bose kwirinda gushira igihugu cyabo mu ntambara muri iki gihe cy'amatora, hamwe na agashimwe Civil Courage Prize gahawe Pierre Clavengu Mbarimpa Brantuka ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'abanyororo APRODH mu Burundi, muntu wiheze mu gisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru rero tubafitiye amasendika y'abaforoma n'abafasha babo mu Burundi ariyo Sinapa na CNTS agabisha ko mu kiringo cy'imisi 14 azohagarika akazi mu gihe leta itobemerera ivya isaba. Ayo masendika avuga ko abanywani bayo bahohoterwa bagahagarikwa n'abajejwe intwaro canke igipolisi mu gihe bakoze amakosa y'akazi. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Uri Kaneza.
Mwitangaza amasendika Sinapa na CNTS yasohoye kuri uyu wa kabiri agabisha ko mu kiringo cy'imisi 14 azohagarika akazi hamwe leta itotanga inyishu z'ibibazo ayo masendika amaze iminsi aganira n'abarongoye igisata cy'ubuvuzi mu Burundi. Ayo masendika yemeza ko kuva ku itariki ya gatandatu kwezi kwa 11 buca twinjiramo azocahagarika akazi mu kiringo cy'imisi 4 adashimishijwe. Melanse Hakizimana, umukuru wa sendika Sinapa, atubwira bimwe mu byo bifuza ko byohinduka.
Ikibazo cya mbere kijanye no kwivuza ni ukuvuga yuko leta dufitaniye amasezerano, turumvikana yuko abakozi bose mu gisata cy'ubuvuzi bavuzwa na leta, kabariyo iriha amagarama bijanye n'uko kuvuzwa iyo bagwaye. Mugabo uno munsi leta ntitegekanye amafaranga akwiye, ugasanga amaduka y'imiti yavuganye n'ubushikiranganji ko yoza araha abagwayi bakora mu gisata cy'ubuvuzi azarafata ingingo adufatira ingingo, aca usanga rero ivyo birabangamiye amagara y'abavuzi, mu gihe kandi nabo abandi bagwayi baba bakeneye yuko babavura. Ikindi twovuga tuvuze ku kijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi, hariho amategeko agenda abakozi, hanyuma ugaca usanga nk'iyo bagomba guhana umukozi ntibisunga ya amategeko, niho uzawumva ngo igipolisi caje gufata umuntu kanaka, ukazawumva ngo buramatari yaje gufata umuntu kanaka. Mbere duhora tubona n'abantu tutamenya neza abaribo aho baza barondera abavuzi ngo baje kubarondera ngo cyo babakoze, n'umutekano muke kubera tutaba tuzi ivyo ari byo.
Iruhande y'ivyo amasendika y'abaforoma n'abafasha babo asanga n'itangwa ry'akazi mu gisata cyabo ririmo amahinyu.
Bikuru rero ni ivyo. Mugabo hariho n'ikindi twavuze kimwe navuga kijanye na governance, ni ukuvuga ukuntu baravuze ukuntu abakozi bahabwa akazi mu gisata cy'ubuvuzi, baravuze ibintu by'ibiturire mu gisata cy'ubuvuzi. Ivyo navyo nyene ntitubisiga inyuma, tugomba yuko vyotanga umuco kuko hariho n'abakozi bafunzwe twebwe turiko turaraba tugasanga bariko baradenderezwa turavye ukuntu bafashwe, turavye n'ukuntu iyo bariko baravuga igiturire hateza kubaho ubwitanga n'ubucakira, mugabo uwagitanze kugeza n'ubu akaba ataraboneka. Tugaca tuvuga tuti na kadenderezo abo bantu nibabarekure, hanyuma mugabo wankete zibandanye bidegembya.
Hakizimana hamagariye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'igisata kivuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique kutirengagiza ibibazo abaforoma n'abafasha babo bafise.
Ubushikiranganji ni bukere buke kuko uri kurabiraba kuri ico kibazo umenga si ikibazo c'ubushikiranganji, umenga ni ikibazo c'abakozi nibo bonyene bategerezwa kwijya bakimara. Ubushikiranganji ntibigera buvuga yuko amafaranga babuha adakwiye, burinumira bagahengera hageze muri nankana akaba ariho bavuga ngo tugire amanama, kandi ayo manama atacashikako mu gihe amafaranga yategekanijwe adakwiye akamo tugatera nishira hamwe mitiwere ku ngendo ifise yo kuburabuza abagwayi monopole ngudaciye mu maduka y'imiti ya mitiwere ngo ntahanduja ivyo bijanye kubiri n'amategeko ivyo bijanye kubiri n'agateka kabagwayi umugwayi ategereza kuja ahashaka umugwayi ategereza kuja muri farumasi ashaka hari n'ikindi kibazo kijanye n'ico n'agafashanyo cyo twokwita cotisation abanyonyi ba mitiwere batanga ugasanga bamwe babafatira ku mushahara w'ibanze abandi bakabafatira ku mushahara wose babakorera bimwe tugava tuti nta mwana n'ikinono ni hatangwe agatererano kamwe kuri bose
ihagarikwa ry'akazi mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ryaheruka kuba mu mwaka w'ihumbi 2013 ico gihe amasendika yiyamiriza amakori yo ku mishahara leta yari yashizeho Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abarimyi bikawa mu ntara ya Muyinga bari bamaze igihe baradebukiwe no gukorera icyo gikorwa bakaba bifuza kukinantunga baradebukiwe no gukorera icyo gitegwa bakaba bifuza kukinagura bavuga ko badebukiwe kubera ikawa itari ikibaha umusaruro baremeza ko zimwe mu ngingo leta iherutse gufata zibaha akarusho arimwe bakagira ingorane zo kuronka imivyaro yo gusubiriza izashaje ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinzi
kubitije amaso hirya no hino mu mitumba y'amakomine atatse intara ya Muyinga urabona ibipimo vikawa byinshi ikiboneka bimwe muri ivyo bipimo vy'igitegwa ca mbere njabukamazi cinjiza amahera y'agaciro mu Burundi bifashwe neza ibindi bitari bike bisa n'ivyaheberanywe abarimyi bavuganye n'ijwi rya Amerika mu makomine ya Gashoho na Gasogwe baravuga icatumye haba ukudebukirwa mu gukorera igitegwa cy'ikawa
kuko nko mu misi kawa zaye zibere mu minwe y'abadandaza washobora gushora ikawa ugasanga ariko arayikugurira nk'amajana 25 ku kiro ugaca ubona rero usanga ariyo mu bitegwa biri hanyuma y'ibindi
twamishije udukawa twabona atakamara zitugifitiye wasanga ku kiro umunyagihugu w'umudandaza yashaka kuzigurira ku 400-300 tukaca tubona natwe kukurikiranikawa ko bitugora tucatu tumera nk'abazihebye mugabo twagomba kuzinagura ko kubera leta yarisubiye kuzishyira mu minwe yazo ubu umuntu ashobora dukawa bamuhembera ku gihe bakamuhemba neza
mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa guhimiriza kunagura icyo gitegwa biri mu bikorwa byihutirwa uno munsi bandiremba ko imvenari wo ku mutumba Muyange muri komine Gashoho ari muri komite y'urunani rw'abarimyi b'ikawa ku mutumba
abantu cyane babatebukiwe nese yahere mu buryo barashoye ikawa ku mazine amafaranga ntibayaronka amwe yarahezeyo niba ngo yabonyeye umuntu barayaronka mugabo abandi munyuma barayarose icyo cyatumye ikawa zisubira inyuma batazikurikirana cyane tumwe turakora tugira ihimiriza tumiza abenegihugu kugira ngo babandanye gusasira ikawa zabo
biragaragara ko bamwe bamaze kwitabira ako kamu ikibazo bashikiriza ni ukuronka aho bakura imivyaro y'ikawa yo gusubiriza izashaje batavunitse
ikawa kuronka nticoroshe kubera nizi turiko turakurikirana tuzigura ku mivyaro 50 kandi tuzikura kure cyane gose
nosaba kugira ngo turonke imivyaro y'ikawa ko boditerere pikinyeri habonetse udusahiriza umuntu akaduhimivyaro kuri gusa niho tuca twizikira gutera ikawa nyene tukazigwiza gose ku bwishi nk'ubu naguze imivyara 25 nari nipfuza gutera nk'ikawa 1000 mugaba kubera ndinda kuzigura amafaranga nyene bikangora kuronka amafaranga kuzigura
badendeje umayine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga cy'ubutunzi avuga ko leta yamaze gufata mu minwe ico kibazo ifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose
n'umugambi rero ugenda novuga ku ntambwe ubu mugambi watanguye n'abarimyi b'ikawa 30 umwaka uza uzucugira 1560 umwaka uza ukurikira wabi 1990 undi mwaka 1980 ku buryo ko umugambi uzoza guhera harimo abarimyi b'ikawa 300
umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga ajijwe iby'ubutunzi avuga ko abazoba biyandikishije muri uyu mugambi bazokurikiranwa bagafatwa no mu mugongo zimwe mu ngingo leta y'u Burundi yafashe kugira ihagararire inyungu z'umurimyi ni uguhagarika abacuruzi barangura ikawa mu mihana ivyo leta ikaba yasanze abarimyi bagurirwa ku giciro cyo hasi cyane uburusho bw'ikawa bugahabwa umudandaza ataziruhiye. Uno munsi abarimyi basabwa gushorera ku matonorero azwi n'amategeko, bakaba bemeza ko bamaze kubona karusho. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Umunyamabanga mukuru w'akarere ka Afrika buseruko yahamagariye leta ya Kenya abatavuga rumwe nayo hamwe n'abanyagihugu bose kwirinda gushira igihugu cyabo mu ntambara muri iki gihe cy'amatora. Umuryango wasubiye no kurungika indorerezi z'amatora azosubira kuba ku munsi wa kane w'indwi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha.
Umunyamabanga mukuru wa kareka Afrika y'ubuseruko avuga ko abanyakenya babwirizwa kwiyumvira ubutunzi bafise kurusha kwiyumvira inyungu za politike. Uwo muryango wamenyesheje ko bimaze kuba nk'akamenyero ko mu bihugu bitari bike bya Afrika mu bihe by'amatora abanyepolitike bisamburira ko maze abanyagihugu bakicwa abandi bagahunga. Ambassadeur Liberan Fumukeko avuga ko ayo matora bucaba ku munsi wa kane w'indwi tariki 26 kuno kwezi atari ubwoba batari bake, gutyo agahamagarira abanyakenya kwirinda kugwa mu kaga.
That Kenya has been the pride of East Africa. Kenya is also the pride.
Avuga ati Kenya camye ari gihugu gifise icyo kimari ya kare ka Afrika y'ubuseruko ndetse gifise n'icyo kimari ya Afrika yose muri rusangi. Twizeye ko uko iminsi yegereza amatora abanyakenya ariko babandanya kwiyumvira kwikingira ubwabo, kwihesha iteka no gukingira ubutunzi bwose barondeye kuva mu myaka iheze.
Fellow Kenyans, don't destroy yourself, don't destroy your country.
Atenshuti zacu zo muri Kenya, nimwisambulire ko nimusambure n'igihugu cyanyu kubera inyungu za politike. Twizeye ko amahoro azokingirwa muri iki gihe gito buca gitangura c'amatora hamwe n'inyuma yayo. Ntitwifuza ko igihugu ca Kenya gica mu ngorane nk'izo ibindi bihugu biriko biracamwo kubera amatora. Mu matora yaheruka muri Kenya mu kwezi k'umunani, imbere y'uko sentare na yenyuzwa itegeka ko asubigwamwo umuryango wa Afrika y'ubuseruko wari warungitse indorerezi zigenga. Mu itangazo ryazo zashikirije ko amatora yagenze neza, bimaze kumenyekana ko aya matora asubigwamwo, Ijwi rya Amerika ryabajije umwe muri izo ndorerezi kw'igikorwa cabo kitabaye imva gusa. Uwo mugabo nawe yishura ko bobo igikorwa cabo kwari kuraba ko ibiro by'amatora byuguruye bikongera bikugara ku masaha canke ko atamyiyamamazo yabereye ku mirongo y'abaje gutora. Yongeye ko kwikindi bihweje ari ku mutekano wari wubahirijwe ko atabatoye batabirekuriwe n'amategeko canke abankiwe gutora babirekuriwe hamwe n'uko atamyerekano yabaye ku munsi w'amatora. Ku bw'uwo mugwi ibyo guharura no kuraba utunenge twavuzwe na Sentare Ntayinyuzwa ntivyari mu byo bajejwe. Mvomokeko abona ko izo ndorerezi zaranguye akazi kazo neza arico catumye n'ubwo umuryango wa Afrika y'ubuseruko usubira kurungika izindi ndorerezi zigenga muri Kenya.
When there's an electoral observation mission, of course there's always a report.
Ubuheruka umugwi wacu waracungereye amatora waratanze n'icegeranyo cawo naho benshi batakimenye. N'ubu rero twebwe nk'umuryango wa EAC hamwe n'ibihugu turi kumwe tuzorungika n'ubundi indorerezi zigenga, mbere bamwe baramaze gushikayo kandi tuguma twizeye ko ibintu bizogenda neza. Eka byo natugiriye akamaro natwe nk'umuryango wose. Ayo matora yo muri Kenya niyo yatumye ibikorwa bimwe bimwe by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bihagarara. Ibyo navyo ni by'inama nshingamateka ya karere imaze amezi atanu itaratangura. Imvo nuko icyo gihugu kitaratora abashinga amateka bagiserukira mu gihe ibindi bihugu bitanu byamaze kwemeza no kurungika amazina y'ababiserukira. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubw'abanyororo APRODEH mu Burundi mu ndugu iheze mu gisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye agashimwe kitwa Civil Courage Prize n'agashimwe gatangwa k'umwaka utashe n'ikigo Train Foundation ako gashimwe gahabwa umuntu yabaye rurangiranwa mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu gushika bizire uretse kwakira ako gashimwe Mbonimpa ariko aramenyekanisha igitabo giherutse kumwandikwa ko ciswe Reste Debout canditswe n'umumenyesha makuru Antoine Kaburahe akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu cyo gitabo gishingiye ku bintu yiboneye ni kiganiro kirekire Kaburahe yagiranye na Mbonimpa mukanya mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye nabo bagabo uko ari babiri
nkuko umbona urabona yuko magaze neza magari meza ndavye aho navuye naho ngeze mugabo urumva yuko ijwi ryanje kubari basanzwe banzi kera siri nari nsanganywe mugabo nkagira nti hari hakarusho kanini cyane kuko namaze ikintu hafi cy'umwaka ntashobora kuvuga ngo abantu banyumve ariko abaganga n'abahinga baramvuye ubu bambwiye yuko inyuma y'imyaka itatu ndashwe yuko nshobora kuzosubira gutora ijwi ryanje nk'uko ryarimeze ubwa mbere nkekangasubira kuja kuririmba mu misa nk'uko nawe ndirimba kera
abantu benshi bibuka amafoto yawe ukijyanwa mu gihugu cy'Ububiligi hari n'ibyuma bari baragushizeho kandi ngo ibyo byuma byari biremereye cyane
ego na ibyo byuma byari biremereye gose kuko ingene byagenze nuko bakindasa urusasi rwaciye ku itama hanyuma rurinjira mu kanwa ruramena amenyo ashika atandatu ahambe turiko tuvugana n'imone ngo anamenyo yiwanje nimwe bita prothèse n'andi banshizemwo hanyuma urusasi ruraheta rurabandanya ruca mu mihogo rurakata bimwe bita corde vocale ubwo nyene ijwi ryaciye rigenda sinasubiriye kuvuga ariko n'ibitangaza byashitse kuko urusasi ngo rwaciye rugaruka rurabandanya ruca mu zuru abonye izuru ryiwanje ntibumenya yuko bari baze na gatoya hanyuma vy'Imana igira urusasi ruca rubandanya ruca ku izosi ruravuna icyo bita igufa rya kane n'irya gatanu imwe bita mu gifaransa vertebre hanyuma rurabandanya rero ruca rurasohoka nicyo gituma rero mwabonye bijya byuma byari ku mutwe bujya byabandanya bikagira mu nda kandi kijya cyuma rero cyapima ibiro bitatu n'inusu rero abaganga baramvuye naho bwa mbere batari bazi ko nzokira ariko Imana igira ibyabo kuko bamaze kunshisha muri cya cyuma bita sikanere bagasanga amagufa yajya amaze guterana abaganga bose bakoranye baza baranyitegereza babona yuko ari ibintu by'ibitangaza yongera nti ni by'Imana ikora
aba bantu bakurashe urabazi cyangwa se wazize urusasu nk'uko undi muntu yaba agenda mu muhanda nawe akarasa
wandashe namubonye kuko mbere byari bimaze nk'iminsi ibiri kuko jewe nari mu misa hari ku munsi wa Mungu hanyuma dusohotse misa niho numva abantu baza bambwira ngo bari kubavuga ko bakurashe hanyuma nkagira nti ivyo ni by'abantu bipfuza hanyuma ku munsi wa mbere ndagenda ku kazi kubiri waje nk'uko bisanzwe ndakora akazi gushika ku mugoroba mugabo abantu bagumba batelefone bazanya ngo mbe ngo mbonimpa bamurashe uko bavuga ko bamurashe jewe yo ku mugoroba ngomba gutaha niho nabona imoto iji kwa abantu babiri hanyuma umwe mbona ndamuzi ariko mbona imyifato yiwe yahorana mbona si wa wundi ntandanda mukije jewe nca ndinjira umuduga nca ndataha hanyuma ngomba gushika muhira asigaye nk'imetero nk'amajana umunani ngo nshike muhira niho nabona ya moto inyuma yanje ubwo nyene nzanyumva arandashe sinasubiye gutora ubwenge aca abandanya mugabo ariko aragenda yagumye arasa yandi masase ariko tugira Imana nafashwe n'ubwo rusase rumwe uwo muntu rero jewe namwiboneye neza nari ndamuzi mugabo ikibabaje n'uko nawe nyene hanyuma ndi mu bitaro
nabumvise yuko nawe nyenge baciye mwabimwica kuberako nta kindi bamujije ni kuberako rubanza bari bamutumye yaruhushije rero jwe nyamwiboneye neza nayisanzwe ndamuzi bamutadira famili mbere yahoze no mu migwana yaramudemobilize yabamukinama nayo ndamuzi neza cyane
usibye kuba barakurashije bagagusha ubukabo kiri muzima aba umwana wawe ndetse n'umuko wawe ntago babirokotse
eh navye wari barokotse mugabo niko bigenda eh si jewe je nyene nabuze muraza abantu bapfuye mu Burundi ngene bangana mbere jewe bamfira ko ndababona ncamwibara mbona imivyimba nacyo gituma nari niyemeje nti jewe sinshobora kubandanya nca ku mivyimba ndayibona gutyo imiryango yabo yatakishobora gukora jewe nacenza ndafashe imiryango yabo kugira ishobore gutora ibyo biziga hanyuma bashaka nk'abafasha n'ukurondera amasanduku y'ukugira bashoboye kuza kubazika nkarondera n'uburyo bw'ukugira abo nk'imiduga ibaherekeza ibyo byose ntabikora nayo ubundi ko nabuze mugabo habuze imiryango myinshi rwose gushika n'ubu turiko turavuga no kubwira yuko twebe tumaze guhura nk'abantu barenga 2000 bishwe n'abandi batowe mu binogo rusange tutazi abatawemwo ingene bangana rero nkagira nti si twebe nabuteje nyene n'abarundi bose babuze kubera icyo kiza cyateye mu Burundi ikiza rero twebwe twita yuko cyavuye kuri politike mbi ku ntwaro mbi ayo nkagira nti ni by'Imana ikora Imana ikora ibyayo
Pierre Claver Mbonimpa ufite ubuhamya bwinshi cyane 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 dukurikije imyaka umaze uharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'imfungwa bikaba ari nabyo mpamvu Antoine Kaburahe wahisemo kugira ngo uganire n'uyu mutama ubwo buhamya bwe ubushire mu gitabo kugira ngo n'abantu bataravugana nawe cyangwa se batamuzi babe bagira icyo bamenya ku bijyanye n'ubuzima bwe iki gitabo Reste Debut wanditse mbere na mbere duhere ku mutwe wacyo bivuze iki mu kirundi
bivuga kukuma uhagaze naho ba umerewe nabi naho ba ufise imvunyishi zo gutuma wihebura reste debout n'ukuvuti gumuhagaze ntucike indege niko bisikora mu kirundi
kuki wahisemo uwo mutwe
uwo mutwe w'igitabo wavuye umunsi umwe turiko turaganira na mutama kuko turagiye ahantu turiherera mu gihugu cy'u Swiss ahantu ata muntu yatugora ata telefone ata waturamutsa tumarana iminsi 10 twiyugaranye ndamwumviriza nkamufata amajwi nkandika nkagerageza kumva ubuzima bwiwe ningene yakoze ningene n'ivyo yaranguye hama rero umunsi umwe turiko turakora turagira aho namubaza ivyerekeye ingene bishe umwana wiwe ujamwana wiwe weli barash hama mutama bica biranka acara atangura gukora musotsi janda nanjye numva ikigongwe ngira isoni ndabura uko nifata ndamusaba nti mutareka duhagarike acambwira oya ati reka tubandanye ati forest debout charironke bavuga nti mutamara aheje gutora umutwe w'igitabo Reste debout n'ukufati tubandanye naho mbabaye naho undi ko mvuga ibintu bibabaje tubandanye nyangira nti nari maze mbe n'imisi niyumvira ngene zo cita ico gitabo nyangira nti mutamara yitoreye titre
icyo gihe cyose mwamaranye nkuko narimbivuze urugendo yanyuzemo n'urugendo runini cyane n'urugendo yahereye kera aharanira uburenganzira bw'imfungwa dore ko nawe yamaze igihe kinini cyane afunzwe ubutumwa ushaka ko abasoma kino gitabo cyawe bagikuramo n'ubuhe
ubwa mbere nuko mu bihugu byacu kenshi usanga bariko bashimira abantu batakiriho bapfuwe bitavye imana basanga tubavuga muri kahise yavuga ngo naka yaranguye ibintu byiza yakoze byiza yagize ibintu byiza ugasanga abantu bakiriho nta ubakeza nta ubavuga nageze nti rekare umutama ko tugize imana akaba yararokotse aho bamurasa murazi hari aba leader benshi mu bihugu byacu barashwe yovuga kwa gasore yovuga bantate eka nabandi batari baki nti kwa rokotse rero mugabo akaba ari kwarakura nireka agire icasize ayazi je ko menyesha makuru nagira nti reka ubwo buhamya yetimonyaje tuyandike hama cane cane rwaruka cane cane abarundi bamenye Mbonimpa Pierre wariwe nivyo yaranguye
tama Mbonimpa muri iki gitabo haraho uvuga ko wababariye abakurashe ukavuga ko icyo wifuza ari uburundi butekanye ugasaba ko ubutungane bwokora kuki uvuga ko wababariye abakurashe kandi ubundi ntago ari ibintu bisanzwe
jewe sandwe nemera imana ndasenga ndu mukristu rero muvyo batwigishije burya ntutugerageze kwihora umuntu yagukoreye icaha uramubabarira mugabo rero wewe ugasaba yuko bagutunganiriza ari gikomere ubufise icyo gikomere ukivugwa nande ukivugwa n'ubutungane jewe ndababarira wankoreye icaha ariko ubutungane kirazira yuko ubabarira umuntu ahubwo uramugarura ukamukosora ukamuhana hanyuma jewe nanje nkaba ntunganirijwe jewe rero naho ntamubabariye nosaba iki ko ntugenda imbere ya sentare ngo nsabe indishi y'akababaro indishi y'akababaro nosaba nta niyo igihugu cyonka none nosaba iki nk'indishi y'akababaro n'abandi bose bakorewe ibyaha babuze nk'ababo bagiye imbere ya sentare asabye indishi y'akababaro yogira nti subiza umuntu wanje yapfuye ni we ndondera none muri icyo gihe wumva y'umukuru ahehe jewe nkagira nti nk'uko babitwigishije ni ukubabarira uwakugiriye nabi jewe n'ukuri n'ababiteguye n'ababashize mu ngiro jewe sinogira ngo noza kubihora kuko kwihora siyo nzira y'ukugira ngo utore inyishu y'ibibazo byawe kugumana inzigo y'akazikira nta na kimwe bifasha ahubwo ucutanga akarorero hanyuma n'abazokurikira n'ujya akoze icyaha aguma ku mutima afise umubabaro akibaza ati mbe bijya bintu nabikoreye iki jewe rero nkagira nti ikinshi igihugu cyacu tubonge kuva na kera narindi ni ukutavuga ukuri ibyo wabonye ibyo wabayemwo ukabyemanga ukabivuga hanyuma ikindi rero kinshi igihugu cyacu kuva na kera narindi n'ubu aricyo turiko turazira ni ukudahana ibyo byaha byakozwe n'ubutungane budatunganiriza abababaye jewe nkagira n'ubu uravye ibiriko biravugwa abari ku ntwari zose zagiye zirakurikirana barakoze ibyaha barica abantu mugabo nta na rimwe bigeze bacibwa urubanza ubundi yaza ari byo biriko biraba muri iki gihe ngo mbe twebwe ngo ko bariko barashaka kudukurikirana muri sentare mpuzamakungu ngo n'abakoze ibyaha 72 no muri imyaka batigezwe bakurikirana ngo baduhore iki urumva rero uwa mbere atahanywe uwa kabiri atahanywe n'uwa gatatu agira ati reka nanje ndabikore nanje ntibazompa na sinzovyemera n'ubu nizo ngorane zihari rero ryabo bose baba barahanywe nta byaha biriko birasubira gukorwa baba bafise icyo batinya
amakuru rero twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho agarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye Suleiman Tarawale mu engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya mubandanye rero mudukwikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika